nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Hai mwiriwe nchuti na mwakunzi wa hadiwi nzamba gateka kawe kazi makuru yokuru imusi wagatanu nigena kezo ya chendaru huma umwaka yomiri na mirongiri na kane ya yotuko wategurie na yo akabagizwe ningi ngo nguru nguzi kulikira parasawa kumenyesha makuru Florian Jangabiye uri kugwa atakinze gusabwa kuko ataco yagirizwa ibyo byasabwe kuri wa gatanu mu isekeza ryatangujwe nduruna ni Civicus rwo muri Afrika y'Epfo ruhikiyemo amashyirahamwe adakiranye ibyiciro bya politike SS Turitini ndi mu mashyirahamwe ari muri urwo runani bakaba bizera kwa kamo kabo kazokumvigwa abantu barenga igihumbi n'amajana atanu bitwa ko ari abakozi ba leta ariko badatonda ku mirimo nibo bamenyekanye muri rusansuma ruheruka gukorwa mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi muri aya mezi atandatu aheze irariya n'ibizi akurikirana ibijanye n'indero akavuga ko ubwo busuma atari ubwa mbere bubaye ahubwo bwamye bukorwa n'abakozi bo mu bushikiranganji bw'indero n'abakozi ba leta amabarabara yo mu gisagara cha Bujumbura nayo ngo ageze aho umwansi ashaka menshi muri ayo yuzuye ibinogo byinshi bamwe mu banyagihugu ba mu cyo gisagara c'ubutunzi bakavuga ko amamodoka yabo yononekara cyane basaba leta kwikubita gashi ikayasanura saya gusa twateguye n'ayandi muraguma muduteze yompi mu kanya ni donito
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
nasubiye kubaramutsa mumenyesha makuru Florian Rangabiye yabwirizwa kurekugwa vuba na bwango atakinze gusabwa kuko apfunzwe atacaha kimwagira kiboneka bivugwa n'urunani Civicus rufite icicaro mu gihugu cya Afrika y'Epfo rukaba ruhikiyemo amashyirahamwe adakiranye ibyiciro bya politiki kandi rukaba ruhamya agateka k'abamenyesha makuru abatavuga rumwe na leta n'abandi bahanira agateka kazi na muntu bapfunzwe ataco bazira mu mihingo yose y'isi ubwo runani Civicus rufadikanije n'ishyirahamwe SOS Torture Burundi baraye batanguje isekeza cyo gusaba kumenyesha makuru Florian Rangabiye yorekugwa ayo mashyirahamwe uko ari abiri akaba yizeye ko akamo kayo kazokumvirwa twumvirize Deni Ndayishimeze ajejwe ibyo kumenyesha makuru muri SOS Torture Burundi
umenyesha makuru Irangabiye yiyongereye ku bandi bantu 19 akaba abaye wa 20 mu bantu bafunzwe bari muri irisekeza twabamenyesha ko urunani Civicus rwatanguye stand as my witness hagarara nk'icabona canje mu mwaka w'ibihumbi 2020 ngo bahe agaciro iragi ry'uwafungiwe bya politiki muri Afrika y'Epfo umushinga ntahe Nelson Mandela ingingo yo kongera umenyesha makuru Irangabiye muri irisekeza hagarara nk'icabona canje yerekana by'ukuri imvo ibabaje kandi yakarenganyo yatumye afatwa akanafungwa tuyibutse mu rubanza rwiwe umushikiriza manza atigeze yerekana icemezo na kimwe gifadika mu nyuma senare yava yemeza ko ukubazwa kwiwe mu rubanza rwa mbere bitubahirije amategeko senare yahavuye imucira umunyororo w'imyaka 10 wemejwe kwigenekerezo rya kabiri ukwezi kwa mbere mwaka 2023 urunani Civicus yishyirahamwe SOS Torture Burundi bisaba ubutegetsi bw'u Burundi kurekura umenyesha makuru Florian Irangabiye atakindi kirinze usabwa
integuro y'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru ryaremejwe kuri uyu wa gatatu n'inama shikiranganje y'u Burundi bishasha biri muri integuro y'iryo tegeko no gusubiriza ibijanye n'ihadabu igihano cyo gufunga abamenyesha makuru bakoze ikosa ry'umwuga Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akamenyesha ko inama shikiranganje yasabye ko ihadabu yoba hagati y'ibihumbi 500 amafaranga y'amarundi n'umuriyoni 500 amafaranga ya marundi tumutegeyompi
kubahagiye hibwirizwa nimero imwe agakwego 19 cyo kwa 14 nyakanga mwaka 2018 rigenga umugabo kumenyesha makuru mu Burundi abakorera muri ico gisata bose barahuriza ku cyumviro cuko ingingo zimwe zime z'iyo bwirizwa zosubirizwa kugira ngo rifashe mu gukomeza demokarasi no kwishyira no kwizana kwa bene gihugu no gushikiriza ivyumviro vyabo hamwe rero no kujana nibihe mu bijanye n'iterambere ry'ubuhinga ko guhanahana amakuru muri bishasha iyi nteguro izanye harimo nk'ibi bikurikira ubwa mbere kujana nibihe mu iterambere y'imenyesha makuru ubwa kabiri kwagura uburenganzira bw'umenyesha makuru n'imenyesha makuru hamwe rero n'ivyo bisabwa ubwa gatatu gutomara neza ikibanza cy'amasinema n'amareresi hamwe n'ibikorwa byo kumenyekanisha ubwa kane gukuraho igihano cyo gufunga umenyesha makuru mu gihe yakoze amakosa y'umwuga bigasubirizwa no kuriha amahadabo inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ikisaba kw'amahadabo ku makosa y'umwuga yakoze n'umenyesha makuru ari mu gikorwa cy'umwuga cya misi yose yova hagati y'ibihumbi amajana atanu n'umuliyoni n'ibihumbi amajana atanu y'amafaranga y'amarundi
inzamba
tubandanye amakuru twateguriye mu gisata cindero abantu bashika 1602 bitwa ko arabakozi ba leta ariko badatonda ku mirimo nibo bagaragaye muri rusansuma ruheruka gukogwa mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi muri amezi atandatu aheze bidashikirijwe kuri no wa kane n'umushikiranganje w'indero François Habyarimana mu gihe yarika cikize cegeranyo c'ivyaranguwe muri ubwo bushikiranganje mu mezi atandatu aheze François Habyarimana akaba yamenyesheje ko kuva kuri no wa mbere umugwe w'abahinga bazoja mu ntara zose gusuzuma kugira ngo abo bantu basubirizwe tumutege yompi
harakozwe kandi urusasuma rw'abakozi bose bo mu bushikiranganje kugira ngo koko turabe kwabo bakozi bari ku kivi twasanze rero hariho abakozi bashika 1503 bashobora kuba bariko barahembwa batari ku kivi kuri uyu wa mbere hariho umurwi wakoze urwo rusasoma uzoja mu ntara zitandukanye kugira ngo uje kuraba koko kwabo 1503 koko ko bari ku kivi cyangwa batari ku kivi kugira ngo mu nyuma abo tuzosanga batari ku kivi duce tubasubiriza
Irariya nibizi yakurikiranira hafi ijanye n'indero avuga ko ibyo atari ubwa mbere bibaye muri ubwo bushikiranganje muri kahise ngo haribonekeje abantu benshi bahembwa badakora ubwo bukaba ngo bwari ubusuma bukogwa nabo mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta bafatikanije nabo mu bushikiranganje bw'ikigega cya leta hamwe n'abakozi bo mu mabanki abakozi bahemberwamo irari nibiza asaba ko ibyo bintu byo korwa mu bwitonzi kuko inyishu y'umushikiranganje yaje gihutihuti aho gutora umuti ishobora konona ibindi ugasanga hari abakozi barenganijwe dutega amatwi irari ya nibizi akurikiranira hafi igisata cindero akaba yarigeze no kurongora sendika y'abigisha
ijya nyishu numva yihuta bagize yuko babonye abigisha ngo batari ku banditse ko batari ku kaji ngo bace bahagarikira imishahara iyo ni nyishu y'igihutihuti tutifuza yuko buca batanga iyo ni nyishu y'igihutihuti tudashaka ko buca bakorera ko kugira ngo babanze bagire na shanshima hama bagire liste hama babone ko abo bakozi koko bari ku kaji babone ko abo bakozi babone koko ko bahagaritse imishahara yabo batatu baba baringanije hanyuma bashobore kuronka inyishu nico rero tubasabye ko icyo gikorwa bacyitondera kuko naho nyine naho bobikora si igikorwa cy'ibihutihuti cyo kugira intonde cyane cyane no kuraba niyo biva kuko ibyo bintu bazobikora burya nta buhomeri iyo nka barashobora kugenda ngo barabikosoye mugabo agashaka koko hariho abigisha batari ku kazi bagasanga hariho amazina atabaho ugasanga hariho umwigisha afise nimero matricule nyinshi ugasanga hariho abigisha basangiye nimero matricule zimwe ariko ntibahembwe kumwe ibyo nizo twe twari twarabonye rero ntibabigire babyitonde ntihagire umwigisha arenga ariko abo bakozi bo mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta babona ko bishobora gucakwa bakaza mu bushikiranganje bw'ikigega cya leta abo batwara n'amabanki babitondere barabe yuko batora amakosa aho yabereye bayakosore kandi baturinde inyishirama ariko inyishi ikomeye cyane no guhana kuko twe twarabonye yuko kudahana abakozi bakora ibyo bintu mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta no mu bushikiranganje bw'ikigega cya leta hamwe no mu mabanki byaratumye ayo makosa abandanya babandi bakayakora ku mbure bakajya no mu bakukuruke bagakukuruka basigaye baraze ayo makosa babandi babisanganywe hanyuma bicirukika karanda
mu gusozerano makuru twabateguriye amabarabara atari make yo mu gisagara cya Bujumbura menshi arangwamo ibinogo leta nayo ntiyasubiremo inkurikizi nazo ni nyinshi akaba arimo kononekara kw'imodokari amasanganya hamwe nuko bituma abakozi ba leta bacegwa kubuza abanyagihugu basaba ko ayo mabarabara yosanurwa Alexandrine Keza
nuko bishikirizwa na bamwe mu baba mu gisagara cya Bujumbura bemeza ko amabara atari make yononekaye habayo mu gisagara hagati cyankayo mu makaritie y'impera y'igisagara yose arangwa n'ibinogo icyo baje ngo nuko atabikogwa byo kuyasanura bigikorwa
mure ufuga ireva akurira utubitaro mpaka na sozini kaja kumutakura reja mucharama atoko gari ba muri kire cy'amakanyoshi inaje kamatanga mu kayi cyane guhera ku seminari ntoya mu kanyoshi ibindi biri pagati mu bisagara cya kumusaka ibindi nacyo nisha kwihingura cy'ibinyobwa bwa ruti rijya hafi hakoresha n'ikigerekeza mu gatumba icyo yose rirasangiye ni ibinogo byinshi byibonekezamo Ahandi ugasanga yaracikaguritse kubera amakanepo ayakikuje ameze nabi benshi ugasanga n'ibitomoka
inkurikizi ngo ni nyinshi harimwo n'amasanganya ategwa no kononekara kw'ayo mabarabara abanyagihugu basaba leta kwikubita agashi igasanura ayo mabarabara
inkurikizi rero ntizibura abantu bimbuza muri ayo mabarabara ntibaheza ngo bashike iyo baca ku bwishi baracererwa atoka n'abakozi ba leta cyangwa abikorera utwabo bajya mu buzi butandukanye mu gitondo usanga urujya n'uruza rutifashe neza izindi nkurikizi n'amatsida yibonekeza ku bwinshi kubera abashoferi iyo bariko baragomba kutibukira ibyo binogo cyangwa bariko baranyuragira mugasanga bagonganye Nihini kizi ni chocho unabichamwe mawarabana. Nihita ngo vila andu. Kuhiko vila simba simba mwe jage nuku. Ichawi jage nuku. Kale kushatu sabare tako. Yoronsa cha kiko aerute. Ayu kiko chitwa aerute kichitwe. Isata cha mawarabana. Sabare tako yoge ujo ukwi. Kuge ango. Isanuri amabarabara ageze ahatemba bibaye ngombwa bubake n'ayandi mashashi kugira ngo urujya n'uruza rw'abantu rugende neza
uruganda rw'amakuru rwa radiyo Inzamba Gateka Kawe ntitwashoboye kuronka Jimmy Hatungimana arongoye igisagara cya Bujumbura kugira ngo agire icyo ashikirije ku coba kiriko kirakogwa ku bijyanye no gusanura ayo mabarabara
Alexandrine Keza rakenuye ninonga haduciye dusozera makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwarakurikiye bofisi niyongere ne kandi abashikiriza ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana